Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 28 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha. Izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha.
Uyu ni Rafael Tugirumuremyi, umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda.
Mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira tworohereze abadandaza. Ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya. Ibyo twaragize icyo no kwita mu Gifaransa réduction des formalités administratives.
Uyu nawe ni Aimable Nkunzumwami, umwunganizi w'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi. Bose bavuga ko kamaro ko korohereza urudandaza mu banyagihugu bo mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika. Iyi nkuru cyo kumwe n'inkuru yerekeye inama ku Rwanda yabereye mu nyubakwa Rayburn y'abashinga amateka muri Amerika, hamwe n'inkuru yerekeye imurikagurisha ry'ibidandazwa byo mu gihugu cya Tanzania ririko ribera mu Burundi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike kandi avugira agateka kazina muntu yagiriza leta ya Tanzania gukoresha amategeko y'agacinyizo kukuzimya ibimenyeshamakuru. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta mu gihe baba bariko baranegura iby'ubutegetsi bukora bitagenda neza. Gushika ibimenyeshamakuru ibishika 9 muri Tanzania nibyo bimaze guhagarikwa. Ayo mashirahamwe asaba leta ya Tanzania gukoresha ubutungane yisunze amategeko mpuzamakungu. Kugaya mashirahamwe guhagarika ivyo bimenyesha makuru no kwima abanyagihugu uburenganzira bushikiriza ivyumviro vyabo kwagiye kunyuka kuva Perezida John Pombe Magufuli ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'2015. Igihugu cya Nigeria kimenyesha ko kigiye kuva mu mashirahamwe mpuzamakungu ashika kuri 90 kugira kibashe kuziganya amafaranga leta ikoresha na nyaburya amafaranga cyakura mu bitoro yagabanutse. Iryo byashikirijwe na Kemi Adeosane, umushikiranganji w'ikigega cya leta wa Nigeria ejo ku munsi wa gatatu. Adeosane yasiguye avuga ko ubu Nigeria kiri mu mashirahamwe aharurwa mu majana, aho buri mwaka gitanga intererano ishika ku miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika kandi kikaba kitana kibasha kuyariha ku gihe. Mushiranganji Adeosane avuga ko igihugu ciwe kigeze no kuba ica mbere gitunze ku mugabane wa Afrika, hageze aho cisuganya kigatunganya ukundi gusha ingene gikoresha amafaranga ya leta. Hafi y'ibice 3/4 by'abana bo ku isi barahohoterwa buri mwaka. Ivyo vyavuye mu vyigwa vyakozwe mu bihugu vyaba bitunze canke bikenye. Ico cegeranyo cyo mu mwaka w'2017 casohowe n'ishirahamwe No Violence in Childhood, ni mu Cyongereza, ishirahamwe mpuzamakungu rivugira abatagira aho bavugira rimaze imyaka 3 rishinzwe mu Buhindi. Cerekana kandi ko guhohotera abana gufitanye isano n'ububi bukorerwa abakenyezi. Ibyo byirwa byerekana ko abana bashira habona amabi akorerwa ababyeyi babo babizira canke bakaruhira gukora amabi nk'ayo bakuze. Ibyo byigwa byasanze guhohotera abana ari ingeso iri ku isi nzima, aho abana bashika muri yaridi n'ibice 7 bahura nayo mahano buri mwaka. Ayo nayo ni uguterwa ubwoba, gushirwa mu barwanyi, gushurashuzwa ku nguvu, kuborezwa igufa haba muhira iwabo canke mu mashuri bigamwo, hamwe n'ibindi bikorwa bibi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko igiye kugabanya ibitigiri by'impunzi yakira buri mwaka, aho uyu mwaka w'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka uza izokwakira impunzi zishika ku 45,000 gusa. Ibyo byatangajwe ejo kuwa gatatu n'abategetsi bakomeye ba Amerika. Iyi ngingo ntiyakiriwe neza n'amashyirahamwe afasha impunzi, kandi ikazotuma abakozi b'Abanyamerika baharurwa mu 1,000,000 bakora muri ico gisata, baba bakorera muri Amerika canke mu mahanga, batakaza ubuzi. Mu kiringo c'amezi 9 amaze ashikira ubutegetsi, Perezida Trump yarahagaritse umugambi wo kuzana impunzi 110,000 zari zitekanijwe kwakirwa mu mezi 12 aheze. Mu mwaka mushasha w'amafaranga rero leta itekanya kuzokoresha mu mwaka w'2018 utangurana n'uwa mungu uza, umugabane wa Afrika wemerewe impunzi 19,000, hagakurikira Aziya y'umanuko yemerewe 17,000, Aziya y'ubuseruko 5,000, Uburayi na Aziya yo hagati bishizwe hamwe byemerewe impunzi 2,000, naye igice cya Amerika y'Efo hamwe n'amazinga ya Karayibe cemererwa impunzi 1,500. Umutekano w'Abanyamerika ngo niwo uzi imbere ya byose, kandi kaba bizeye ko ubu abo bakeka ko bashobora guhungabanya umutekano muri Amerika batazokwakirwa. Ibyo ndio byashikirijwe n'umwe mu bo muri leta ya Amerika. Leta z'umwe za Amerika ryo kaba camye kiza ubwa mbere mu bihugu byakira impunzi nyinshi zahunze ibihugu byazo kubwo umutekano, kandi zidashobora gusubirayo kubw'imvo nkizo. Iyi ngingo ifashwe mu gihe igisata cishirahamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi ya sere gitekanya ko mu mwaka w'2017 impunzi zishika miliyoni n'igice 2 bazokenera ibihugu bibakira.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu nama nshinga mateka ya Amerika, akanama k'abashinga mateka ba Amerika kitaho umugabane wa Afrika n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ejo kuwa gatatu kasuzumye demokarasi n'uburenganzira bwa muntu inyuma y'amatora ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda yabaye mu kwezi k'umunani guheze mu gihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru w'ishuri rya Amerika Diane Ninahazwe yakurikiranye ibiganiro kuri ibyo bibazo.
Atanguza ivyo biganiro umushinga mateka Chris Smith akomoka muri leta New Jersey akaba ari nawe aramutswe uyo mugwi, yashimagije ubutwari bw'igihugu cy'u Rwanda mu kuja kugarukana amahoro mu makungu. Yamara kubwo uyu mushinga mateka ivyo ntibihagije mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi. Umushinga mateka Smith asigura ko ivyo agateka kazi na muntu atako vyifashe mu Rwanda.
Ibyo geranyo bitari bike byarerekanye ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Rwanda n'ingene ubutegetsi bugerageza kuzivya ababunebagura baba na mu mahanga. Mu mwaka w'2015 mu matora ya kamarampaka kubyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, ibyavuye mu matora byerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 98% batoye ego. Ukwitoza kwiwe mu kiringo cha gatatu kwabaye mu kwezi kwa munani 2017 nako kwerekanye ko abanyarwanda 99% yabatoye ari bo batoye Perezida Kagame. Ivyo biragoye kwemera ko umuntu nka Kagame yokundwa kugeza kuri urugo rugero. Bimwe mu bituma duhiga imanga kuvyavuye muri ayo matora ni iburabuzwa rya Diane Rwigara yari mu bari ko barahiganwa na Kagame. Si Rwigara gusa atorohewe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyarwanda twaganiriye muri ambasade ya Afrika y'Efo aho bariko basaba ubuhungiro bavuze ko bakubaguwe. Turiko turegeranya ibitari bike kuvyerekeye iyubahirizwa cy'agateka kazi na muntu mu Rwanda, kandi tuzoraba ingene tubiganira ko vuba. Ntacyo twaba turiko turafasha u Rwanda mu gihe tutobabwira utwo tunenge twose.
Iyo mushinga mateka Smith avuga suko Honorable Donald Yamamoto icegera vyimfata kibanza c'umushikiranganje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ajejo Afrika abibona. Yamamoto asigura ko intambwe u Rwanda rugeze ko muri demokarasi ishimishije naho hakiri intambwe yindi yo gutera.
Harabaye intambwe zikomeye cyane kuva mu kwezi kwa gatanu 2016 aho uduheruka gukora ibiganiro nk'ibi ku Rwanda. Ugeranije amatora aheruka kuba mu Rwanda n'ayari yarabaye muri 2010, turabona ko hari ibyahindutse. imigambwe itandukanye harimo nka Green Party yaremerewe guhiganwa amaradio aravuga inkuru kwituratuzwa ryakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe ndetse n'abategetsi bamwe bamwe kandi dusaba leta y'u Rwanda kubikosora turanarajwe ishinga kandi ntibiriko bishikira Diane Rwigara ari muri batatu bariko bahiganwa na Kagame
mu banyarwanda bahawe ijambo muri ivyo biganiro harimo abanyepolitike n'abandi basanzwe bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bahungiye hanze y'igihugu muri bo harimo Robert Higiro yahoze ari major mu ngabo z'u Rwanda na David Himbara yahoze ari umuhanuzi wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame bompi bakaba bari mu muryango udashingiye ku nyungu za politike witwa Democracy in Rwanda Now nyuma y'ivyo biganiro naganiriye na major Higiro we akabona ko imvugo y'umutegetsi wa departement ya leta Donald Yamamoto ari imvugo ya politike Abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari bitabiriye ivyo biganiro babwije ijwi Amerika ko batahukanye umuhango bemeza ko umugwi n'amashinga amateka ya Amerika ukurikiranira hagufi Afrika n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ugiye gusaba Kongre kugabanya ifashanyo iha leta y'u Rwanda biciye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kugondoza ico gihugu guhubura utunenge bagiye baradoma ku rutoke Diane Ninahazwe Muna mashinga mateka ya Amerika.
Shuti bakunzi bacu. Turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
naho tuje yarusha ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko biri mu nama yo kurabira hamwe aho bigejeje mu gushira mu ngiro umugambi wo korohereza abadandaza n'abagwiza tunga muri ako karere abaserukira Burundi n'u Rwanda bavuze ko ubu inzitizi zahora ku mipaka y'ivyo bihugu ziriko ziragabanuka Pierre Claver niyo nkuru yarusha
nkuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga muri ako karere ofise ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishira no kwizana mu kazi kabo muri zo nzitizi harimwo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa vyabo canke babishoje mu kindi gihugu ivyo basabwa ku mipaka ingene batozwa amakuru n'amatagisi n'ibindi ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza
iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa hangaha bigana ahangaha izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha.
Uburundi nabwo nyene buvuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwiza atunga boroherezwe. Aimable Nkunzumwami no mwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo boroherezwe abadandaza. Ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya, ivyo twaragize ico no kwita mu gifaransa réduction des formalités administratives. Turabigabanya kugira ngo boroherwe barondere amadokima make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere. Bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, boroherwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse, kandi bitewe birabagora cyane.
Ikibazo gishimikirwa ko n'ibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa maze umunyagihugu abo mu karere ka Afrika y'ubuseruko akishira akizana. Aha abaserukira ibihugu vy'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu vyabo ziriko ziravaho buke buke. Urumwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro mu Burundi.
Hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa abadandaza bo mu Burundi bararangura mu Rwanda nabo mu Rwanda bararangura mu Burundi. Ivyo nibaza ko atakibazo kihari. Mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politike n'ibindi, urumva muri ico gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nkuko turi abarundi kandi biragenda neza ntacyo turahomba.
No muyobozi ajejwe ivyo gufasha bituri kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona.
Nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'Urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana, ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo. Ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo.
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga, gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Tuvi yarusha tuje mu Burundi. Kuva kuri uyu wa gatatu gushika ku munsi w'Imana w'iyindwi ku mugwa mukuru wa Bujumbura ariko habera ihanyanisha gurisha y'ibidandazwa bihingurirwa muri Tanzania. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore asigura ko ari akaryo keza ku bacuruza b'Abarundi n'Abanyetanzania ko kunga ubucuti mu ihanahana ry'ibidandazwa. Abaserukira Tanzania muri iryo hayanisha gurisha bahamagarira leta y'u Burundi gufasha abadandaza bato bato cyane cyane abakenyezi bakorera mu mashyirahamwe mato mato mu kuba mitahe nk'uko iwabo bigenda. Eroje wiri Kaneza.
Umurisho w'ingoma wananejeje cyane abashitsi bari bavuye muri Tanzania ntibari watanzwe igihe ugururwa iryo hanisha gurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri Tanzania. Aryugurura cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yavuze ko ari akaryo keza ku badandaza b'Abarundi n'Abatanzania
ku isi nzima. Yanywere ku bihugu bya mitunzi gushaka kubikenye gusumba ibindi, nta gihugu na kimwe cikwiye. Igihugu hari ibihugu b'amahingura akomeye, mugabo usanga na rimwe ibyo amahingura akoresha biva mu bindi bihugu, ugasanga n'ibihingwa amahingura akomeye cyane aba muri ibyo bihugu hari ibindi basumira hanze badafise. Ibi rero bituma abantu bo ngaha mu Burundi adushaka kugura ibyakure muri Tanzania tugacaguramo visa batanze bakabona ibyo Burundi hurumbira bakabije duhuru bira nabagenzi bacu baruna nko twevuze mu jama twacikirije no kora bati natwebwe turashaka kuhungura kumenye muri ibi bitwa bikora mu gaba Tanzania bariko neza kurusha. Reka duhinyanyure dushemwa natuzoronka isogusumba kwa kwa likogo kidasanzwe gituma migendere ku mipaka uru ya Tanzania iba myiza gusumba gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadanzwe bakadandaza leta ya Charikatura koyoko no ku ruhande rw'urundi gutyo nyine
abenshi mubaje muri hanishagurisha na bakenyezi Jamyara Jabu w'imyaka 50 numwe muri bo yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza kubona leta ya Burundi ifasha abakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nkuko igihugu ciwe kibikora
Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu yale maisha yetu kama yako chini basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi
cha 30 Tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere mu gutu matwisononura uba bakenyezi muri Tanzania umwe wese aja mwishira hamwe y'abantu 30 tukaronka imfashanyo za leta ni byiza ko batuzanye hano kwerekana ko karorero Burundi turabagenzi kuva kera dufite ayo mashira hamwe yitwa Bikoba nongaha batangure kwegeranya abagore bakuye 30 leta ibafasha ni kintu leta y'u Burundi yari kuye gukora icyo barano kubazana bakigira ku karoro ka Tanzania turabahaye ikaze cyane
ifunze kwetu Tanzania tunawakaribisheni sana
Icyegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nk'abagenzi babo muri yasa
iterambere byose nibitangura rimwe hamuhagiye intango haragira batangura bakayakarokeza abandi amane gakurikira nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya abo muri Tanzania ivyo amazi imisi twereka abarundi bene wacu ndibahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu misi imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakaja kwaramutsa bagiye kwerekana ivyo Burundi buhingura
Christopher Chiza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri Tanzania abona kwihanahana gy'ibicuruzwa hagati y'u Burundi na Tanzania ridashemeye.
Walikutana marasi wetu kule Ngara wakatuambia jamani mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni 70.
Hiyo ni aba president bacu barahuye hari ya Ngara baratubwira bati bagabo amafaranga cha mwihanahana gy'ibidandazwa ntarenga miliyoni 70 z'amadolari ku mwaka. Ayo mahera ni make rwose ugera je nabantu barenga miliyoni 61 n'imwe bibihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa intumbero yacu nuko abarundi n'abatanzania bahanahana ibidandazwa Tanzania turiko twubaka indarayi ihuza Dar es Salaam na Kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa ibyo bizofasha abarundi kuko nta muhora wo kwibahari mufise hari kiyagatanganyika twazananye n'abantu ba Air Tanzania hamwe na Tanzania Port Authority intumbero ni ugufasha abarundi n'abatanzania gukorera hamwe urucuruzwa
wa Burundi kufanya biashara kwa pamoja.
Abandi bakenyezi nabo nka Rehema Mohamed yavuye mu isoko ya Kariako Dar es Salaam bajohewe nuko bisanze mu Burundi.
Kwa kweli sio watu wanasema hata mimi mwenye binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa. Lakini toka ni
zikuri sabantu bavuga gusa naje ubwanje natinya Burundi kuko twumva ko hari ntambara abantu baguma bicwa ariko kuva mvuye Tanzania mbona byose ari byiza nejo twaciye mu gisaga mbona haratekanye abacuruza n'abagwiza atunga bazana imitahe ubu Burundi haratekanye ni heza
ni biashara wawekezaji waje kuwekeza huko sio kubaya sasa hivi Burundi kumetulia ni kuzuri
iba inchuro ya mbere hatunganywe hanishagurisha litegwa n'ibihugu byo mpibiri Burundi na Tanzania ibidandazwa biva ku migabane 5 y'isi yose byinjira ku butaka bw'u Burundi byinshi bica muri Tanzania ikivuko cha Dar es Salaam cyonyene gica ku bice birenga 70% byavyo Roger Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika
masekonda 60
yego na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika
ubu ni wa mwanya tubashikiriza sport n'imikino no musi twateguriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
urakoze Oriane mu kiganiro cerekeye inkino cyo muri iki gitondo twaganiye na Jumaine Rizabishaka ari ibujumbura mu Burundi kwirikiranira hafi byerekeye umupira w'amaguru akaba akunda cyane umupira w'amaguru aho kwirikiranira hafi tuganira ku vyerekeye inkino z'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu migwi zirimwo ni inkino za mbere twashaka uravye inkino zabaye ejo ku munsi wa gatatu Basel yatsinze Benfica ibitsindo 5 ku busa Manchester United yatsinze CSK Moscow ibitsindo 4 kuri 1 Paris Saint-Germain itsinda Bayern Munich ibitsindo 3 ku busa Celtic yatsinze Anderlecht ibitsindo 3 ku busa AS Roma yatsinze Karabag ibitsindo 2 kuri 1 Chelsea yatsinze Atletico Madrid itsindo 2 kuri 1 Juventus itsinda Olympiacos ibitsindo 2 ku busa mu gihe Barcelona yatsinze Sporting Lisbon igitsindo ku busa witegereje izo nkino n'ibyazivuyemwo ni hehe ha gutangaje
ahantu bwa nkino urukino rwa gwantangaje cyane ni urukino rwa huje Bayern na Paris Saint-Germain na warozi yuko bayene yogindika tindwi bitende bitatu kubusa na Paris Saint-Germain naho Paris Saint-Germain yatsindishije abakinyi yaguze ku mafaranga menshi rukino rwa ntunguye cyane izindi nkino uravye nka Atletico Madrid yakina na Chelsea nayo nyine ku munota wa nyuma baratsinzwe igitsindo waboneka ko rukino rwa rukomeye gusa amahirwe yabaye make kuri Atletico ko yafatira cyane Chelsea urundi rukino nabonye gwantangaje cyane ni Barcelona ni ikipe Sporting Lisbon Barcelona batashoboye gutsinda bobo nkabo ari gitsindo bitsinze kandi urukino rwabayemo makarata menshi amakarata ashika ku 8 y'umuhondo urumva mu ncamake izo nizo nkino mbona za ntunguye cyane
witegereje umugwi Paris Saint-Germain mu mwaka uheze ingene washoboye gutsindwa mu rukino rwa kabiri na Barcelona mu rukino rwa mbere wari rwayitsinze ibitsindo 4 ku busa witegereje ubu bafise abakinyi nka Mbappe na Neymar umugwi urafise akarusho nshobora gusubira kuvyifatamwo nk'ico gihe canke haracari kare
navuga ko nawo akiri kare urebye ukuntu biteguye uyu mwaka biratandukanye n'umwaka uheze kandi mu kirundo yakunda kuvuga ko igiti gatakora mu gisho kabiri nibaza yuko badashobora kwemera ku byababaye mu mwaka uheze ko byobaba ko ubu uko urebye ukuntu bakina berekanye ko kweri basumije Bayern nawo Bayern usanga ari umugwi abantu benshi usanga batinya babazi ko ari umugwi gusatira mu guterera kure mugabe n'umunsi rya wankiye parasenje mu mwanya wari wose wasanga aribo bihari umupira bagatera cyane mu igori naho batsinze kweri bari babikwiye biraboneka ko badashobora kugira amakosa nk'ayo bakoze mu mwaka uheze
wiweje muri rusangi inkino zabaye ejo kuwa gatatu nizabaye ku munsi wa kabiri maikipe akomakomeye hari cyatangaje nahe maikipe ubona abantu bari biteza akomakomeye atanguye guhobahoba
nka cyane cyane nka Liverpool ni ikipe abantu bari biteze ko uyu mwaka bashobora gutera imbere cyane mugabo urabona urukino rwa kabiri bamaze kunganya inkino zose urebye nk'umukino nk'ikipe yabaye ya mbere mu Bufaransa umwaka uheze Monaco nayo yaratsinzwe 3 ku busa ni ibintu tutaye tuzi ko byoshika urabona umugwi nka Tottenham waje bazikenyeye baratsinda rwose cyane rwose hari kandi yabafashije na Real yatsinze Bayern mu nkino nyinshi batari bwigira batsinda Dortmund iwabo ntibikanganye cyane mugabo urabona ko imigwi uno mwaka yaje idasura nk'umwaka uheze
ariko urabona na Dortmund bimereye nabi naho akiri kare imaze gutsindwa inkino zibiri
na uzi ko umutoza mukenyi rwa munaniye ntawuzi ingorane yewe yahuye nazo mugabo urabona kuko ko iwawe ko abyifatamo neza mugabo ageze muri amahiganwa birabagora ntawuze katurindiri cyane mu nkino zikurikira ko bazaba bakarengana bakajya mu gice kira kabiri
mayine biza bishaka umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino twari ko turaganira ku nkino z'igikombe cy'imigwi yabayambere mu karere k'Iburaya inkino zo mu migwi ayo ma equipe arimo zo mu ntango turagushimiye ko iki kiganiro urakoze
sawa namwe murakoze mugire ibihe
cha bijya bibe biranugwanugwa ko ari byo kandi bihu ngo ni bihu kandi na vyikomeye
ndakubwiye ko atari byo
nivyo
nivyo
ka sivyo edupinge utangike
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turashimiye mwese mwaduteza amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana ndabifurije umunsi mwiza mubandanye mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ku mugoroba mu yandi makuru.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.